Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi wa kabiri tuganira ku bibazo bijanye n'iterambere cyangwa ibibazo byerekeye ubuzima bwa misi yose. Uno munsi urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB washikirije itangazo ruvuga ko amabi yo gufata abana babigeme ku nguvu byabaye byinshi muri iyi minsi. Ubwo runani rusaba Leta y'u Burundi gukwiragiza ubuhinga karuhariwe bwo kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gipimo cy'amaraso cyangwa ibindi biva ku mubiri w'umuntu bita ADN mu Gifaransa. Ibyo babona ko bikenewe cyane mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abana bakuru batazi base cyangwa abagabo bahakana abana, hamwe no kumenya neza umuryango umuntu aturukamwe muri rusange. Sobanukirwa ubuhinga bwa ADN, icyo bumaze mu kibano n'icyo bwofasha mu butungane. Kaze mwese turabararitse muterere ibibazo n'ibyiyumviro mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala kamutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga ni muri aka kanya. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa kabiri mu itangazo runani rw'amashyirahamwe haranira agateka k'abana mu Burundi FENADEB rwashikije ku bijyanye n'amabi yo gufata abana n'abigeme ku nguvu, bavuga ko byabaye ndanse muri iyi minsi. Ngo runani rusaba Leta y'u Burundi gukwiragiza ubuhinga karuhariwe bwo kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gupima amaraso cyangwa ibindi biva ku mubiri w'umuntu, ubuhinga bita ADN mu Gifaransa, mu bitaro bitandukanye bya Leta. Ibyo babona ko bikenewe cyane mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abana bakuru batazi base, abagabo bahakana abana, hamwe no kumenya neza muri rusange umwana umuryango aturukamo. Kubwo runani gukura umwana atazi umuryango akomokamo biragira ingaruka mbi nyinshi ku mwana, bigatuma akura afise umutima mubi, rimwe na rimwe bikanatosekaza imigenderanire yawe na nyina wiwe. FENADEB irashima kuko kuva muri gitugutu umwaka wa 2015 ubuhinga bwa ADN bwaje mu Burundi buzanywe n'ibitaro by'abigenga Kira Hospital, ariko bamenyesha ko ubwo buhinga buzimvye cyane, bukaba bugugwa amadolari amajanane. Ivyo rero bituma benshi bataronka ayo mafaranga bagahitamo kureka abana bagakura batazi base, enfant à père inconnu mu Gifaransa. Ubwo runani rusaba kandi ko abacamanza boca boza barakoresha ubwo buryo, ubwo buhinga mu kurondera ibyemezo bikwiye byerekana se w'umwana. Twatumye rero Jacques Nshimirimana, umurongozi w'ubwo runani FENADEB, atubwire idonido ry'akamaro kari mu gukoresha icyo gipimo cya ADN n'impamvu babona yuko ari Leta ikwiye gufata iya mbere mu gufasha abanyagihugu gukoresha ubwo buhinga. Mushinganahe Jacques Nshimirimana, twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ndabaramukije cyane Eliane, ndamukije nawe ariko baratwumviriza.
Murahamura komeye.
Yego, turakomeye cyane.
Mushinganahe Nshimirimana, icya mbere wasigurira abatwumva ADN ni igiki ku batabizi?
Murakoze cyane kumbure baraza kumbabarira sinza kusigura neza ADN nk'ababinonosoye b'abaganga, ariko ndaza kugerageza kuyisigura uko tuba tuyizi. Nk'uko mwabivuze mu ntangamarara y'ikiganiro, ADN ni igipimo gikoreshwa mu gupima amamuko y'umuntu, mu gupima ibyo twita sinzi ngene mabivuga mu Kirundi ariko itwima amamuko y'umuntu iza n'igipimo cyerekana iyo umuntu aba turuka umuntu aba yamumuka ko cyane cyane kuri se hamwe no kuri nyina y'umuntu
none mushinga nahe mu bantu mwumva bamaze gukoresha icyo gipimo bifata ikiringo kingana gute kugira ngo bamenye neza yuko neza na neza uyu ni umwana w'uyu mugabo canke w'uyu mugore
ubundi abahinga basanzwe bakora bakoresha icyo gipimo ADN baradusiguriye neza yuko umuntu mu maraso yiwe canke mu chromosome icyo bita ama chromosome nashobora kuronka ingene ndabisigura neza mu Kirundi umuntu abafitemwo ibiranga se n'ibiranga nyina donko no kuvuga igice kimwe kiba kirimo ibiranga nyina yamutwaye inda ikindi gice kikaba kirimwo se no kuvuga yateye inda nyina kugira ngo uwo muntu ashobore kuvuka rero iyo bapima amaraso y'umugabo bakaraba yuko biba bihuje n'umwana kandi icyo gipimo ni igipimo bavuga gusitwisa yuko aricyo cyonyine ku isi nzima kidashobora kwihenda mu byo kwerekana isano riri hagati y'umwana na se
nk'uko mwabivuze mu ntangamara twavuze ko ari igipimo kizimvye amajana ane y'amadolari kandi turumva ko no mu Rwanda naho nyine ari ayo mafaranga amajana ane y'amadolari tutavugiye leta canke umuntu ashobora kwibaza ati leta ifise ibintu byinshi muri iki gihe iritaho harimwo kugwanya ubukene iterabwoba n'ibibazo bya politiki n'ibindi byinshi ibice by'amafaranga mwosaba ko kumbure nk'uko byari byanditswe mu itangazo mwashikirije no munsi yuko leta iyo fati ya mbere gufasha abanyagihugu mubona leta yofata nk'igice kingana gute
murakoze cyane iyo twebwe dusabye leta yacu kugira icyo ikoze kugira ngo ikwiragize ubuhinga ADN si twebwe duheza ngo tuyibwire uburyo igarukiriza koko yonyine irazi uburyo abarundi baba bafite kandi irazi n'ico ico gikorwa coba kimaze cyane cyane mu byo kugabanya umurindi w'ibwirirana ry'abantu mu byo kugabanya indyane ziri mu miryango zabaye ndanse ziva kubera kuri ico kibazo cy'abantu bihakana abana babo mu ntumbero yo kugabanya iki kibazo cy'abana bakura batazi batse hanyuma bagatakaza uburenganzira bumwe bumwe leta ibizi ibyo byose yuko ari ibibazo nkoramutima kandi nayo ibijejwe kubitorera umuti niyo rero igaheze ikabona iti turavye ibi bibazo bihari uburemere bwavyo turabona yuko umunyagihugu asanzwe turabona yuko umunyeshure kumbura aba yatwaye inda yitewe n'umuyobozi w'ishuri cyangwa n'umwigisha wiwe ashobora kuronka uburyo bungana gute igihe se ntari byo bimusabwe kuja kurigirisha icyo gipimo cya ADN kuko se ntari kwiheza ngo ije kurihisha ikindi naco nuko mu mategeko y'u Burundi amasentare niyo yemerewe gusaba icyo gipimo bariko barondera ibyo bita ama preuve de paternité ibyemeza yuko uwo mugabo yitwariwe n'uwo mwigeme cyangwa n'uwo mukenyezi ari we by'ukuri se w'uwo mwana bariko baramwagiriza rero ubwo buryo butabereza bugatangwa n'uwitwaye se ntari butanga uwo yitwaye rero niwe twebwe tuba turiko turavugira ngaha kuko abenshi n'abana b'abigeme baba batarasikana n'imyaka yo gushobora kugira icyo bakoze ngo baronke uburyo bwabo benshi n'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango benshi naho baba bari mu mashuri yisumbuye naho baba barigeza benshi n'abana bagirana ibibazo n'imiryango yabo baca babirukana kubera ko batwaye iyo mbanyi hanyuma ntibanashobore n'ukwemegwa n'uwo yayibateye nka se w'umwana uwo mukobwa abayibarutse urumva yuko atagirana ibibazo n'umuryango wiwe akagirana ibibazo n'uwo bagiranye izo ngorane akamwihakana yari yageze kumwihakana uwo mwigema akaca asubira akabura uburyo bwo gushobora kuja kuriha ya teste ADN kugira ngo ize imuruhure imukure ko uwo muruho w'ukwemeza cyangwa ukwiruka inyuma y'uwo mugabo amwemeza ko ariwe baryamanye nawe amwiyambura murumva yuko uwo mwigeme acabura epfo na ruguru bensi muri bo bakata mbere bahitamo kuza muri zangeso mbi z'ubuhumbu z'ubumaraya kuko atamuntu numwe atakintu nakimo babona ari bushobore gukora cerekana neza ko uwo mwana yabyaye afite se
uwo twibutsa muri make mu bijanye n'ubutungane ibijanye no kwandikisha umwana bigenda gute umwana yandikishwa gute yagiye nko muri commune kugira ngo avuge ko afite se cyangwa nyina bigenda gute muri make
murakoze cyane ubundi kwandikisha umwana ngahe wacu mategeko y'iwacu umwana yandikishwa na se ariko twarateye intambwe kubera ko ntabo bana bavuka muri ubwo buryo bakavuka base babihakanye rera abajejwe etasi zire baca begereza yuko umwana aza kwandikwa na se ukatusanga se yamwihakanye uwo mwana akacakura atanditse ubwo rero hari intambwe twateye kuko abo bana barabemerera bakabandika mugabo bakatabandikwa ko batagira ko base batazi urumva base baba bafite mugabo ntibaba bazi muri uwo mwanya baba bagiye kwandikwa nabo rero mu gifaransa twita les enfants après inconnu arashobora gukura akaba inkumi cyangwa akaba umugabo agarinda yubaka kuri karangamuntu yiwe mu kibanza cyatse handitse ko père inconnu kose atazi rero uyu munsi icyatumye dusohora ibitangazo ni ukugira ngo dusabe leta ishiremo inguvu mu bibazo byinshi biri kugerageza gutorera umuti n'ico naco igishiremo ishiremo inguvu turabona yuko ayo mateste ADN yashobora gukogwa no mu bitaro bya leta atari iza bigenga gusa kugira ngo tugabanye ico gitigiri cy'abana bashobora gukura bakarinda bubaka n'ingo zabo ku makaranga muntu yabo handitse ko père inconnu batse baba bariho aba babazi nabo batse baba bazi yuko abari abana babo ugabo kubera ubugaba bw'abantu bamwe bamwe babagabo bakabihakana kubera ko atakintu na kimwe kiba gihari cemeza neza yuko ari base babo bana umwana akurana impundu mu mutima baza ati data ni naka bashobora kuba banasa rero umuntu kenshi iyo yibarutse umwana aratora na gashusho kabakanyina cyangwa kazi ashobora gukura abona tujya muntu turasa no mu kibano bakabibona mugabo mu mategeko uwo mwana ntabe yemewe nk'umwana wa naka kubera ko atana kimwe kigeze cyemeza yuko ari we yamubyaye
ariko kuri icyo kibazo nyine
igihe iyo teste ADN yoba ikwiragijwe ikasika mu bice bitandukanye by'igihugu icyo coba kimwe mu biza gutorera umuti iki kibazo cy'abana bakora batazi base hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'igurirana ry'abantu ku murindi udasanzwe
kuri icyo kibazo nyine
umuntu umwe w'umugabo ashobora kubyara n'abana 10 cyangwa 50 hatiye hose mu mwanya muto cyane
ariko tutarinze
biroroha kumenya abantu baba bigenza nk'impene z'umuci maze bakabafata bakabahana
impene z'umuci ariko akenshi mushinga nawe turatuma urutoki ku bagabo kuri ibibazo bijanye n'uko abana batazwi na base cyangwa abo bagabo turatuma urutoki kenshi ku bagabo hari ikibazo cy'abagore cyangwa abigeme nabo nyine usanga babyara abana 4-5 bose bakaba batandukanye base naho kumbure umuntu ashaka kuvuga tujya mwana asa n'ujya mugabo bo ntiboba nabo aribo kibazo gikomeye mu miryango gikwiye guhagurukirwa aho umwigeme umwe cyangwa umugore umwe bafite abana 4-5 badasangiye se ugasanga biragoranye kumenya cyanke uwonye ibyo mufata amafaranga menshi kugira ngo azaramenya se wabo bana
murakoze cyane kandi ndanezerewe ko icyo kibazo ndakibajijwe n'umuntu w'umupfasoni namwebwe iyo tuvuze umwigeme kuba umwigeme byonyine muri sosiyete nk'iyi y'iwacu kandi si ngaho iwacu gusa ni ku isi yose umwana w'umwigeme abari vulnerable kubera uko kuntu nye n'abari umwigeme ni ukuvuga nimba bagiye gukina n'abana b'abahungu barakina ingaruka mbi zikagaruka kuri wa wundi kubera ya etat de vulnerabilite abarimo umwana w'umwigeme agiye gukomera amashi umuntu ati ndagowe ngindaro nabuze aho ndara iyo ndari uwo muntu arayimuha mugabo akarara abaye umukenyetsi wiwe sico kimwe no kumuhungu
ariko
ugashobora gusaba indara ashobora kumara n'ukwezi ntihagire byinshi bimuba ko bidashobora kuba ku mwana w'umwigeme rero iyo tuvuze aba bana babigeme cyangwa abakenyezi bashobora gutwara inda ku bagabo batandukanye twebwe mu mashyirahamwe ntiduhora twihutira kubakondana nk'uko umengo ko bari ukutifata neza ko bari ukutiha agaciro cyangwa kutihagararaho ariko tubanza kuraba n'ibihe tuba turimo kuko yaba bose batifata cyangwa ngo bihagarare ko mu ndwi imwe tworonka abana benshi cyane bavuka mugabo kuba hariho bamwe bifikira n'abandi bidafikira nuko abo bifikira haba hariho ibihe baba barimo bidasanzwe ibyo bihe rero baba barimo bidasanzwe nibyo nagomba ko abatwumviriza batahura bashobora kuba bari mu bihe by'ingorane bidasanzwe bashobora kuba bari mu bihe by'ubukene bashobora kuba bari mu bihe umuntu ahendwa n'uwo mukijiji none nka bamwe bafatwa ku nguvu n'abantu baba bitwa ko bihebeye Imana agiye kwirega na bamwe bafatwa ku nguvu n'umwigisha atatu umwigisha niwe ashobora kubahuka ibyo urumva uwo mwana muri icyo gihe ntitumufata yuko ari kigaba aba yaguye mu mutego kandi uwo mutego aguyemo akibagira kwa ku yavirunera biriteyiwe hanyuma aguye muri uwo mutego amaze gutwara inda ko mbazi yuko gutwara inda ari ibintu biba byoroshye cyane amaze kuyitwara iyo nda ntayikorora yikoreye atafungwa amaze kuyitwara ategerezwa kubyara hanyuma amaze kwibaruka yibaruka umwana wa mbere umuryango ukamuta ukamuheba basaza be bakamwiruka inyuma inshuti zikamufata nk'ikigaba muri sosiyete nta kibanza bagifise nta jambo bagifise kugira ashobore kubeshaho wa mwana ntamupfireko usanga agiye gusubira gutwara iyindi ndigira kabiri
bigenda gute
kuri umwe wa mbere aza ku wundi agira kabiri
none bigenda gute mushinga nayo nshimira Imana bigenda gute kugira ngo
bafise batse batandukanye
bigenda gute none ko arinda aja kubyara wundi w'umwana wa kabiri wa gatatu wa kane kubera izo ngorane aba ari mu z'ubukene
cyane rwose birashika bamwe mu matemonyaje tuba tumaze kwegeranya benshi cyane ari ibyo bifikira usanga bafite abana badasangiye base baba bafitiwe n'ingorane nka bene abandi nabo hari abo bifikira kubera ukutamenya cyane cyane bataba bazi bimwe by'amametode contraceptive bataba bazi niyo babigirira ugasanga kubera kwijajara yaguye mu ngorane atari yiteze rega benshi muri abo babyara objectife yabo ntiba ari iyo kubyara nabo nyine baravuga yuko baba baguye mu isanganya kandi iryo sanganya baba baguye ari inzu atwara inda uwo mwana ategereza kumubyara kuko ni itegeko nta muntu ashobora gukorora inda ngaha mu Burundi mu mategeko yacu gukorora inda ni icyaha umuntu arahamye rero baca batinya gufungwa izo nda bakazibyara si bose hariho abashobora kwinyegeza bakabikora mugabo uwo guzuraniye ko agafatwa arafungwa naho aba ari umwana icyo ni icyaha kitihanganirwa na gatoya
murakoze cyane kino ari ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi muri kumwe na Ariane Itangishaka n'umunsi wa kabiri tuko turaganira ku buhinga bwa ADN ubuhinga bwo kugerageza kumenya amamuko y'umuntu biciye mu gipimo bita mu gifaransa ADN aho ishyirahamwe riharanira ineza ry'abana FENADEB urunani si ishyirahamwe n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira ineza y'abana yashikirije itangazo n'umunsi rivuga ko amabi yo gufata abana babigeme ku nguvu byabaye byinshi muri iyi minsi bagasaba leta y'u Burundi gukwiragiza ubwo buhinga kugira ngo abana ntibakure batazi base nikiganiro gihijambo abanywanye biradishwe rya Amerika nabo nyine tuje ku murongo tubakire tubahe ijambo duhere kuri Kwizera niriwe neza Kwizera
niriwe
kibazo cyangwa icyumviro
ni kibazo cyangwa mu tubayizi umusumire
nani
cyo kigo cyabo tubagisa cyane cyane nk'abigeme byakitse nko mu hiri wabo bagasaba bataba barashoboye kubafata kubafasha bakabagira hari ikigo baba bafite babakiramo
iyo mukenyezi yashikiwe n'ikibazo ikihe cyo gutwara imbanyi
bagaca bishyira muri famiye batamwitana yamikenye na cyo kuya kuntu bavuga uko kuntu ahita aravuga ngo utamenya deni bazofata atamuntu n'umwe atazi ikintu Ago kimwe gusa ahubu gico mbona ntibibabaye. Niko nobisigisa nandi nta muntu umwe adafite kutamenya uko twese twafite ubwenge Imana yaduhaye.
Urakoze kwizera ko tubandanye ku murongo twakira ubundi. Jean-Marie uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro Jean-Marie, ikibazo cyangwa icyumviro?
Amahoro, je nk'icyambere na mbere natangura gushima. Ndashima nki Musambige ni nk'iterambere mu bisanzwe mu gihugu iyo hagiye Cape Verde. Kubera bituma yuko nabo bantu baza barihakana abana bazaza baramenya yuko byikora ari abana babo. Ndashimira cyo n'uwo Jackie uwo mutumire nkaba ndamushimira no kuri icyo cyiyumviro cyiwe tuno munsi akaba ari cyo turiko turayagira no kuri radiyo yacu. Hamaje vuba mu kintu cya mbere na mbere ndashimye rwose yuko ibyo bintu bijya biji no mu Burundi kandi bizogabanya n'icyaha. Mu bisanzwe icyo ni nk'icyaha kwihakana umwana. Hamacyari icyo kwari nko gushima.
Urakoze cyane Jean-Marie. Mushinga nanjye nshimira Imana. Sinzi neza ariko numva umenga kwizera yari umwigeme yabajije ati mu mashyirahamwe mukorana nayo murafise amwe mu mashyirahamwe yakira abakenyezi bakorewe amabi kugira imbanyi batifuza. Ica kabiri naco yavuze ikintu gihambaye cerekeye cyane cyane niba ari umwigeme cerekeye uko twari ko turavuga cerekeye abakenyezi abigeme. Yavuze ati ni ukutamenya kwabo bigeme kuba bashobora kugwa muri izo nsanganya ntitwo. Yavuze ati ntawo uvuga yuko atabwenge baba bafise mwugira icyo mwishe.
Murakoze cyane. Nagira mbanze nshimire aba bamaze kwakura kuri kwizera. Yabazize yuko ikigo cyacu, nagira mbanze nkosore kuko Senadebe si ikigo ni n'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe atandukanye asanzwe afasha mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana mu Burundi. Rero muri ayo mashyirahamwe haba harimwo ayafite ibyo bigo n'ayandi abakorera mu bindi bisata. Rero Senadebe si ikigo, ariko ibyo bigo birahari kandi benshi barabiza bahora babyitura. Hari n'ibindi bigo biba bihari bitaba bisanzwe biri muri Senadebe, ariko kandi dukorana kugira ngo dufashanye mu gukingira no mu gufatira umwana w'umugeni wese aba yahuye n'ibibazo nka bemeye.
Kumbure mu kiganiro n'icyahera turaza gushobora kumuha nimero zanyu abahamagare niyo abafise icyo kibazo cyangwa azi umuntu afise icyo kibazo kugira ngo mushobore kumwereka aho icyo kigo kiri.
Ego. Hanyuma yavuze ku bijyanye no kutamenya kw'abana babigenewe. Yavuze yuko sinabyumvise neza sinabitabe, ariko nibaza ko yavuze ngo
harimo
gusamara ngo benshi basamara. Ariko nagire ndamubwire kwizera, nibyo hari igice cy'ababikora kubera gusamara, ariko kandi hariho n'abandi bishikira kubera ukutamenya. Anagire ndamuhakaro rero k'ibyo twari tumaze iminsi turiko turakorera ko cyane bimwe bijyanye n'abana badandazwa, abana babigenye. Twaravuze cyane kubyo badandazwa hanze y'igihugu, ariko n'indani mu gihugu hariho abo bifikira bakadandazwa mu buryo nka benugu. Kenshi rero mu bana batwara abo badandariza hagati mu gihugu cyangwa abo bashurashuza hagati mu gihugu baba ari abana bataramenya na gatoyi ibijyanye n'imibiri yabo. Uvuga aba bana babize musanga bari hagati y'imyaka 12, 13 na 14. Aba rero bakasabagwa mu mutego w'aba bantu babashurashuza, ababyeyi babo batarigera n'umunsi n'umwe babaganiriza ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo. Bene aba rero ntidushobora kuvuga ngo baba babiguyemo ibigira nkana, baba babizi ngo ni ugusamara, baba babiguyemo kubera ukutamenya. We washobora kuba yabonye akura akina n'umwana w'umuhungu bafite imyaka 8, 9, 10, ntamaga bandanya aza gukina afite imyaka 12, namenye ko hari ibica bihinduka muri we. Rero ni ukuvuga aha harakenewe inyigisho nyinshi cyane mu gihugu z'ukwigisha abana bageze muri ya myaka twita adolescence ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo, baba bana b'abahungu, baba bana b'abigeme, kugira ngo bamenye yuko iyo bakinye bashobora gukina bakazana uwundi muntu ku isi kubera uko gukina kwabo kubera gukinisha bibiri yabo ibyo rero hari abana benshi batabo babizi ari nabo twavuze ngaha yuko ari gice kitari gito hanyuma wa kabiri yasinye kandi natwe turamushimiye yasinye cyane avuga yuko yari intango y'iterambere ariko kandi nabumenyesha yuko ibi bya PESADN ntibize uno munsi mu Burundi byasitse mu gihugu kuva mu kwezi kw'icumi mu 2015 aho hari nyuma y'ukubisaba kenshi cyane biboneka yuko hari abantu bakwega amaguru mu kwemera yuko icyo gipimo kiza mu Burundi kubera imvo zitandukanye kuko nk'uko yabivuze nawe nyine ati bizotuma bigabanya ubugeso ku bagabo nabo nibyo kuko umuntu w'umugabo bazaba bapimye bagasanga amaze kubyara abana nka cumi mu kibano bari bazi yuko ari abana atari abana biwe wumva hari aho azoba agica wumva hari icyo azoba atambariye azomubona yuko ari umuntu w'umuhimbiri reka tumwite gutyo nyine kuko nibyo azoba abereye hanyuma nawe yikebuke avuga ati abantu baramaze kumumenya mugubugu kubera ko baba bataramumenya aca muri iyi komine akabyara abana batanu agaca mu yindi akabyara cumi ahatiye hose akagenda arabyara kandi wakumva yuko ari bisanzwe rimwe na rimwe ntanamenye yuko inyuma yaho yatuye hasigaye abana murumva yuko ubwo buhinga bukwiragijwe bizotuma abantu b'abagabo nabo n'abantu b'abasore biyumvira bati nyabuna reka nigenze neza kuko ndashobora kumara mara ibintu birashobora kunteza urubwa ibyo cyane higayeje ariko ubu kubera ko baba bazi yuko atana kimwe kiba gihari cyemeza yuko ari imigenderanire yigeze agiranira n'uwo mwana w'umwigeme aca yigenza uko yishakiye rero urumva ndashyigikiye ibumu ya telefone ntibuka izina Jean Marie yavuze iki ni kimwe mu bizotuma habaho uguhinduka gukomeye cyane ku bantu b'abagabo no gufata ingingo ibereye mu kugabanya kugira ingeso mbi zijyanye no gushorashuza abana b'abigeme
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na Pascal uratwumva
ego ndabumva
mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro
ego nagomba kubaza uwo mutumirwa murabona yaravuze ubwo buryo bwa ADN bugomba gukwiragizwa hano mu gihugu ubwo ntaho umugabo n'umugore babana hama maze kuzana ibintu byo kutumvikana akagira nk'icyo badahuriza ko agaca baza kwitura ubwo buryo ukazobisanga by'ukuri umwana umugabo yari azi ko ari uwiwiriwe ibyo bipimo byerekana agasanga asiguriwe ibyo kimo mu buryo bumwe mu bintu bijya gusambuza abarundi cyangwa ibintu bije gushyiraho ukutumvikana hagati yo mu miryango cyane kimwe nacyo iyo PESADN imaze kuba ubwo bigaragaye ko bagirije umwana atari uwiwiriwe amategeko muri icyo gihe azutegekanya gute ibihano bivuga iki cyangwa amategeko avuga iki ku muntu azoba yararize umwana nk'imyaka 20 ubwo bamubwiza barasha basanga umwana si uwiwiriwe leta irazanye ikindi kintu nk'igitega cyo kuzoshumbusha ibyo bintu ubwo yoba yamuhereshe ibyo myaka 20 kandi ntibyashyika muri icyo gihe nk'uwo ariko arahura kubyagira umuntu yokwifata gute mu gihe bamurengeye ibyo akamwagika ku mpara atari byiza birashyika mu bo kenshi basanga nk'ubu mu gihugu cy'u Burundi abantu bariga amakaminuza kwiga basanga yaramurihiye byose ku buryo atakibyo bigihari bubatekeye
kibazo cyiza cyane Pascal urakoze reka tubandanye ku murongo twakire na Hacimana uranyumva
ndakumanika cyane
Hacimana gabanya radio yawe gato majwi nta tugaruke ko ikibazo cyane cyumviye
ubu muranyumva neza
yego
abazo kamirizi bize direkoze bya ADN bigeza mu Burundi cyangwa bajya bikorera hanze
bimaze imyaka ibiri biri mu Burundi gusa ishyirahamwe rihanirwa ineza y'abana rikerasaba yuko byokwiragizwa mu gihugu
yuko byokwiragizwa bigashyika mu ntara zose none no kubaga bize bakakomona ibyo bikoze bariko bakora gore gusa abagabo hari igihe usanga bariko bararengwa murakoze
urakoze Hacimana ariko kiba iki gipimo gikoreshwa ku bagore n'abagabo bose kugira ngo bamenye yuko uwo mwana ari uwabo urakoze cyane katugaruke ku kibazo cha Pascal umushinga nahe nshimira Imana kibazo ciza cyane cha Pascal cerekeye bibiri kumbure bibiri cy'ambere cerekeye ingorane zoza iyo habaye kutumvikana mu miryango bitewe niyo ADN iba yabonetse ikerekana yuko umwana atari uwo mugabo cyangwa uwo mugore uwo mugabo hama gifatanye n'icya kabiri ko yavuze ati umuntu yoshumbushwa te kuri mwebwe iyo umwana yegetswe ku mugabo imyaka n'imyaka uwo mugabo akariha amafaranga n'amafaranga mwumva yuko ADN itobije kubandanya nk'uko yabivuze kuzana ikibazo mu miryango
murakoze cyane Pascal ndamushimiye kuri ibibazo yabajije yuko n'ibibazo benshi bakunda kwibaza n'ibibazo byibajijwe ko cyane imbere y'uko n'ubwo buhinga bwemererwa kuza buzanwe n'abigenga nibyo si ubuhinga bworoshe kubera ko buza gushira habona ibyari byinyegeje hanyuma buza kwerekana bamwe bigira intama kandi basanzwe ari amabingira murumva yuko hari ibibazo bica bivuka ku basanzwe bari babifite mugabo babinyegeza ADN rero si bibize gutera ibibazo mu miryango siyo iba ibizanye ahubwo ibize kwerekana ukuri ibize gukuraho urwikekwe none nibaza yuko nk'umuntu naho ikumbure yatujyanye muri mu murongo ntari nifuza cyane yuko twinjiramo ko twaba tuvuga ibya ADN n'abana mugabo twinjiye mu byingo n'imiryango ariko sinibaza yuko ADN ari ibizanye ikibazo hagati y'umugabo n'umugore bari basanzwe bikekana bari basanzwe babana mugabo umuntu avuga ati ibyo byose hamwe noronka ingene ntohoza noronka igipimo kitabesha nkamenya by'ukuri yuko uyu mwana ari Rwanda cyangwa atari Rwanda hanyuma abazanye ubwo buhinga zimwe mu ngorane bagize zikomeye twamye turaba raporo bari bamaze gushyira habona zimwe mu ngorane zikomeye cyane bagize ni uko mu mwanya muto cyane imbere yo kumenyesha yuko ubwo buhinga bubonetse buva mu kw'icumi mu 2015 haza abantu benshi cyane ku bwinshi basohoka batabivuganye n'abo bubakanye baje gupimisha amaraso y'abana n'abagabo bisigura yuko haba hasanzwe hari ibyo bibazo byo kwitekana umuntu akavuga ati sije mbonye ubwo buhinga buraza ariko kira noneho ubuhinga bukoreshwa n'abantu babyobereye babimenyereye bazi yuko ari ubuhinga bushobora gutera ibibazo mu kibano nicyo gituma kugira ngo bapime ADN y'umuntu w'umugabo cyangwa umugore uko nabyo bene birashika n'umwana wiwe cyangwa umwana bateye ikibazo bisaba yuko se na nyina uwo mugabo n'uwo mugore babana babanza kubyemeza bakabisinyira icyo bita acte de consentement bakitegurira n'ibiva n'inyishu iva muri iyo pesa hanyuma baba bafite abahinga bamwe bumviriza cyangwa bafasha abantu ingene babyitwara mu gihe basanze uko umuntu yabivuga atari ko bimeze cyo kimwe na kurya bahora babigira atanke basanzwe babigira iyo bariko bapima abantu bagendana umugira wa sida babanza kumwumvisha bakamuganiriza bakamubaza icyo yiteguriye gukora igihe azo basanze akomeye cyangwa agwanye iyo bumvise icyo yiteguriye gukora bavuze bati niyo watanga umwana atari uwi wawe yiteguriye kucukora iki bakumva yuko ashobora kuvamwo ibintu bishobora gutosekaza imigenderanire mu rugo mu kibano iyo pesa barareka kuyimubwiri kandi ibyo si ngaha mu Burundi gusa no mu bindi bihugu n'aho aja hanze barabanza bakamwumviriza hanyuma bakumva icyo agamije gukora n'igituma abishyizemo ingufu nyinshi cyane kugirisha iyo pesa ADN ubundi buryo bubiri bagira iyo pesa igihe ari ubutungane buba bubisabye uko ubutungane bubisabye bwandikira ibitaro hanyuma ibitaro akaba ari byo bigira iyo test ku bantu barungitswe n'ubutungane ubutungane muri icyo gihe buba bukeneye icyo twita preuve iyo preuve rero ibije gufasha ubutungane gufata ingingo ku rubanza rw'abantu babiri baba bariko baraburana bapfa paternite y'umwana bapfa bapfa uwo barise uwo mwana rero muri ico gihe ari ubutungane bitarubira heza bikarumbikira inyishu ubwo butungane nyine ubutungane bugata bufata ingingo bwisunze ibyavuye muri iyo raporo yatanzwe n'abaganga urumva yuko ico kibazo cyangwa ayo makenga yuko bishobora gutera ingorane mu kibano cyangwa mu miryango by'ukuri nibyo birashobora gutera ikibazo ariko bikorwa n'abahinga uwo ari we wese ashobora kubikora isantre do sante ariyo yose ishobora gukora iki gikorwa ni ubuhinga buzimbye ahatwari inzo dusaba tuti leta nigerageze bikwiragire ahatandukanye ni kubera ko itabibona yuko bikenewe ariko ni ukubera ko nabyo bitwara uburyo ubukumbure bwinshi busaba yuko leta ibushyira muri Januel hanyuma bigakwira mu bitaro biba bitandukanye kugira ngo byegere abanyagihugu bari kure
tukivuga kuri icyo kibazo cyerekeye ubutungane muvuze muri make nta bundi bushobozi bufise ubwo butungane bwo kwemeza umwana ku muntu atadene imwemeza cyangwa yerekana neza ko ari se w'uwo mwana muri iki gihe
ndo ubutungane bushobora guca mu nzira nyinshi cyane kugira ngo butohoze yuko umugabo kanaka ari se w'umwana kanaka ariko ibyo tumaze kubona kandi twama dukurikirana umunsi ku munsi bifata umwanya munini cyane bitwara uburyo bwinshi bigafata cyane cyane umwanya bifata umwanya munini cyane kugira ngo ubutungane buzoshobore kuronka ibyemezo by'ukuri ko umugabo kanaka ariwe yabyaye umwana kanaka kuko nk'ubu ndabaye nk'akarero kenshi mu byemezo bakunda gushyira imbere uje kwitwara turi umugabo niwe yantwaje inda ari umunyeshuri na karero ntanze bamubaze bati ni giki cyemeza ko ariwe yagutwaje iyo nda kenshi umwana w'umwigeme usanga ariko avuga ngo twaravuganye kuri telefone ngo yaranyandikiye mesaje ngo yaranyandikiye ikete ngo twaratemberanye iminsi ibiri ibyo byose mu butungane biba ari ibyemezo bidafashe uko abantu batemberanye cyangwa batelefonana ntibisigura yuko ari waba yamutwaje inda ibyo rero bifata bituma umwe yajya kwitwara asaba ati nyabona uyu muntu ndazi neza yuko ari we se w'uyu mwana bikaca bimudekuraza agatagera igihe akabiheba kuko urumva ubutungane ibwo buja kurondera ibyo byemezo busa buriya yaje kwitwara ati ntutuzanire ibyemeza by'ukuri yuko uyu muntu ari we se w'uwo mwana wawe iyo rero abonye bigiye kumutwara uburyo bwinshi bigiye kumwamiza ku nzira arigira inama akavuga ati ibintu ndabihebye nanyarijyaho ubu aba azi yuko umwana ashobora kwandikwa muri eta sivire se atamwemera kugira ngo umwana ashobore kuronka uburenganzira bumwe bumwe nk'ukujya ku ishuri nk'ukwivuza nk'ukubenefisiya y'amamezire y'umukuru w'igihugu yo kuvuza abana ku buntu n'ukwigisha abana ku buntu nyinarate bakavuga ati ndabivuyemo reka nze kumwandikisha yuko se atazi umwana niyakura azomwirondere ni ukuvuga uwo mubyeyi aba yiyorohereje arungitse ikibazo ku mwana kugira ngo abe ari we azokwironderera se igihe azobakuze ariko n'igihe azobakuze ntibizomworohera kuronga ibyemezo ko uwo mugabo ari se wiwe hatabayeho ya teste ADN ari nacyo gituma hari n'abantu b'abagabo baba bashikanye imyaka 40-50 yemera akagenda kwitwara mu butungane akavuga ati ubira mutama barambwiye yuko ari we data ndakeneye kumenya inkomoko yanjye ndakeneye kumenya iyo mva kuko hajya identite ni ikintu gikomeye cyane ku muntu iyo agiye kwitwara rero bakamubwira ati genda mugirishe teste ADN nicyo kimenyetso nicyo cyemezo cyonyine kiba gishoboka kwemeza yuko abo bantu babiri hari isano bafitaniye kenshi rero ubutungane bukaca buca urubanza bukemeza bati uyu muntu n'uyu mwana barafise icyo bapfana kubera twapimye amaraso yabo kuko amaraso ni ikintu kitabeshya
murakoze cyane reka tubandanye twakire abanywanyi b'iradiyo rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane byerekeye ADN n'akamaro kayo k'iki gipimo cya ADN twakire Prudent uratwumva
ndabumva
ikibazo cyane cyumviye
zose hamwe cy'ambere nagira mbaze yuko ADN mu Burundi boba ikigo boba bagira ko boba bagira ku buntu.
Oya, iragugwa amafaranga ni naco kimwe mu bibazo tuko turihweza uno munsi kuraba uko nkuko ishiramwe fina runani fina deb ruriko rurasaba yuko leta yofasha muri ubwo buryo.
Twamenye igiciro cyazo
mu bisanzwe n'amajanane y'amadolari n'amanyamerika yego
n'amafaranga menshi n'umva bitabigorana yabwo yuko
telefone yawe ikiragorana. Pridon uradutunga telefone yawe ikiraje mu induru nyinshi cyane katubandanye ku uratwumva
ndabumva cyane
subira ugerageze ariko harimo induru mu telefone yawe subira ugerageze gato ikibazo cyane.
Yavuze yuko abantu bashobora kuba mu minsi ya mbere babisabye ari abantu benshi cyane aravuga yuko haba hari nk'abantu batagomba kumenya ko abo byubakanye batamenya yuko boba bagiye gupimisha nk'abana babo nagira mbaze iyi ADN mu kuyigira nagira bayigira entre les couples ni ukuvuga hagati y'umupapa n'umutima nawe n'umwana wawe
Garaza kongera subira bisubiremo kumbere yongera ko nakandi kuri icyo kibazo cyawe yari yagerageje kucishura uratutunga telefone yawe ntiri kiracamo neza tubandanye twakire ndagije imana uratwumva
ego menda umacha murakoze mutumire umutumire n'ikara sigura allo
tuyego turakumva
ego menda ibintu byamazingira kamaro urabona yuko bihugu bya Afrika ibi cyatera imbere bintu by'ubuvuzi byo biracaye mu makorwa bwa ADN cyane cyane ibihugu bya muri Europe cyangwa n'imirimo muri Aziya bombi ubu bafashe kumenya akamaro ka ADN bo mu cyo kiba icyo kazi mfite ingorane kuko umushinga nta ati na guverinoma ntidufashe kugira ngo icyo gituma cya ADN ufashe dora menshi cyane ku bintu n'igihugu nyarucari muto ata yoroha n'ibyo n'amafaranga menshi rero icyo ni uko na guverinoma bashyiramo ukuboko gacamo ukuboko kugira ngo icyo gipimo umunyagihugu ari we wese kuko hari ibyo ati muri bije ya leta akagishyira nk'abaza uwo mutumire ko urabona nga ari mu Burundi hari indwara nyinshi kugira no gupima yuko iyo ADN hamwe boronka uburyo nk'abaza nk'umutumire yuko ibyo bintu byoshobora korohera na burya umengo abaspecialiste b'abaganga mu Burundi sikirenga kuko n'abari gisingito bamaze iminsi baragira kugira specialisation hanze siniko baronse uruhusha nkamaze yuko byo bikoze ibyo byoroha ni bwobwo buryo bwo nabo na ADN yuko abo bantu b'inzobere bogira boshobora kubipima hama rero nkabwira nk'aho mutumire ko akeneye umugabo bakaba ari igihugu nk'igice cy'u Burundi yuko hari ibibazo bihangayitse igihugu cyane cyane urabona n'ibi bya politiki nibwo ibirari by'abantu mu Burundi babona nta muntu n'umwe
gira ku ntego ndagishimana telefone yawe nawe ntiri kirumvikana neza ushaka
kuntego
shikiriza ikibazo mu masegonda make kuko telefone nawe nyine ikiragorana gato
yego mirashaka kubwira yuko abantu bose bazije mu bihugu kugubene mashanya abantu bose bazije ku bihugu byo kugira ngo bigende mu grand yuko borabaka ibyo mu Burundi yuko urabona ko abantu bari kuvuga yuko
uradutunga ndagije imana ntituriko turakumva ushinga nta nshimira imana tugaruke kuri président kibazo ciwe yari yabaziye ndumva mwari mwashobora kukivuga ko gatoriko mwokongera mukagitomora neza cerekeye niba umugabo n'umugore bakeneye kuba bari kuri ico kigo gipima iyo ADN kugira ngo baronke inyisho.
Murakoze cyane, nari nabivuze ariko reka ndabisubiremo. Navuze neza uburyo bubiri abantu bashobora gupimisha iyi ADN. Uburyo bwa mbere ni igihe hari umugabo n'umugore bubakanye bakaba basinye igipapuro kwa muganga bita acte de consentement bemeza yuko ibyo babivuyemo babyakira kandi bemeza yuko babisabiye hamwe kujya gupimisha iyo ADN. Iyo rero icyo gipapuro bidasinye iyo acte de consentement itari sinye n'abo bantu babiri basanzwe babana kwa muganga iyi test ADN ntayo babagirira mu ntumbero yo gupinga ingorane zishobora kwaduka mu rugo ariko n'ubundi ingorane zigireka kwaduka kuko iyo abantu babiri bajyanye umwe akavuga ati ngo tugende tuje gupimisha ate na yu mwana wacu umwe agasa n'ukwega ibirenge cyangwa agasa n'uwiteza utunyoni ubundi arabona ati byo byose ari ikintu uyu muntu yiyotsa hari ikintu atinye n'ubundi ibibazo birahari nicyo gituma navuze ni itesa ya ADN siyo ibije gutera ibibazo mu miryango ibibazo biba byari bisanzwe bihari ahubwo yo ibije kwerekana gushyira ku mugaragaro uwakoze amakosa hagati y'abo bantu babiri hanyuma ubundi buryo bugira kabiri ni igihe biba bisabwe na sentare sentare irabisaba kugira ngo irondere ibyemezo bikwiye by'uko umugabo kanaka ari se w'umwana kanaka igihe hari umuntu aba yarituye ubutungane ibyo biba bije mu ntumbero yo korohereza sentare kumenya ukuri hagati y'isano riri hagati y'uwo mwana n'uwo mugabo hanyuma
ariko birasaba yuko
ka Pascal kandi gakomeye yabajije ati none nk'amategeko avuga iki igihe umuntu abasanze umwana atari uwo mugabo kandi yaramureze imyaka myinshi cyane by'ukuri amategeko yaje wacu kuri icyo aratomoye amategeko avuga yuko umwana afite se umugabo wa nyina ni ukuvuga naho boza kwipimisha bagasanga uwo mwana uwo mugabo wa nyina wiwe yabyawe n'umubanyi hirya gatoyi uwo mubanyi ntataza kuvuga ngo mpereze umwana wanjye kuko uwo mwana aba afite se mu mategeko se wiwe aba ari umugabo wa nyina wiwe kuvuga uwo yamutunze ariko se wiwe biyolojikuma se wa mara abari uwo icyo gipimo cyerekanye yuko ari se hanyuma ya hatimana yari yabajije ati mbega abagore bobo ntibabapima yego cyane barabapima kandi hariho ibintu bitamenyerewe cyane ngaho iwacu mu Burundi ariko tumaze kuronka amaka atari make kandi atari menshi cyane aho abantu b'abakenyezi bihakana abana babo umukenyezi akihakana ngo uyu mwana asije namubyaye umwana araza muri sentare akitwara arondera na maternite arondera ko nyina mwemera yuko ari nyina wiwe muri icyo gihe iyo rero habuze ibyemezo yuko uwo mwana yabyawe n'uwo mukenyezi barapima ADN y'abo bantu babiri kuko nabivuze umwana muri bimwe bita rekromozomu ibice 50% niko abahinga babivuga sinzi umuhinga muri ibyo bya ADN iyo bapimye rekomozome cyangwa ibigize umuntu ibituma umuntu avuga uko avuga avuka se uko asa urabona ko ejo bituma hari abavuka birabura abandi bakavuka bari inzobe abandi bakavuka ari bagufi barebare bijya byose ni ibi biva kuri ibi twita amakromozome rero muri kromozome imwe imwe yose haba harimo igice kibyavuye ku mugabo n'ikindi gice kibyavuye ku mukenyezi ni ukuvuga baba basize hamwe iyo rero bapimye ADN umwana aba afite kombinezo y'ibyavuye kwa se na nyina bamupimye basangamwo amaraso yo kwa nyina bagasangamwo n'amaraso ya se donko y'uwo mugabo aba yatwaje inda nyina rero murumva yuko n'abakenyezi ari aho bishika bakabapima bagomba kumenya yuko by'ukuri uwo mwana ari uwiwe birashobora no gushika umuntu w'umukenyezi mu bitaro akiba umwana kumbure ku mvo zitandukanye akiba umwana akavuga ati uwo mwana ni uwiwanjye kandi mu kibando umwana akamwiye naho nyine baritura ubutungane bakagenda bagapima amaraso y'aba bantu bakaraba yuko hari isano bafitaniye kuko nabivuze amaraso ntiyihenda amaraso ntiyihenda sico kimwe na bimwe byo gusaba ngo zana urupapuro rw'aho wabyariye umwana ashobora kuja kurukoresha akariha amahera bakarukora bashobora kumubaza bati tubwire uwo mwabyaranye uwo mwana ashobora kubesha murazi yuko abantu ari abahinga mukubesha ariko iyo bagize igipimo nk'iki bapima amaraso n'uwo mwana bagapima n'amaraso ya nyina bakabona ati uyu mwana yabyawe n'uyu mukenyezi bagapima amaraso y'umwana na se bakabona ati uyu mwana by'ukuri yabyawe na se kandi abahora bafata ingendo za kure bakabagirira bijya bipimo bya ADN bahora babibona naho rimwe na rimwe ku mvo z'ukwirinda gutotegaza imigenderanire iri hagati y'abubakanye abagira ibyo bipimo bakabwira abubakanye ibyo babonye ariko bo barabibona akabona ati umuntu nimba yari afite abana batanu afatanye urugendo batatu nabi b'abandi babiri ntaco basana ntaco bahuriye ko
nacho gituma kumbure sentare aricyo ihagaciro cyane kurusha ibindi bintu byinshi mu kwemeza umwana ku muntu reka tubandanye ku murongo twakire nabandi twakire ndayizeye uratwumva
ndabumva cyane ndabaramukije
turakuramukije nawe ndayizeye
ndabamukije n'umutumire
uh-huh.
Jewe ahanini mfise nk'intererano n'akabazo gatoyi ndashimye kuri ako kigoro iryo shirika ryagerageje kugeza ko rya DNA ryo gupima bagashobora kumenya se w'umwana canke nyina w'umwana
ibitaro byitwa Kira mu Burundi
Bujumbura aha rero ndabishima cyane rwose uko n'intambwe igeze kure ku gihugu cy'u Burundi hanyuma rero nkaca mbandanya ndamubaza mbe none ko bishikiye i Bujumbura kandi ahanini mu bantu bakunze guhohoterwa ku bijyanye n'abana baba babyawe n'abagabo bamwe bagaca babihakana ari hagati mu gihugu ari cyo boba bariko barakora kugira ngo ibyo bipimo bya DNA babikwiragize no mu ntara zose kuko nk'ubu nk'akarorero nk'uri hagati mu gihugu nk'igitega kuzoshika i Bujumbura gukurikirana icyo gipimo bitwara uburyo bwinshi kandi buremereye hanyuma numvise yuko umenga ngo baca amafaranga angana n'amadorari amajanane ayo mafaranga jewe ndiko ndiyumvira nka jewe harimo nk'imiliyoni hafi zitandatu indwi z'amarundi ayo mafaranga no nubwo
buto ni nko muri yonumwe
nk'umunyagihugu asanzwe ayo mafaranga azopahe none bo baba ariko barakora iki kugira ngo babe bufasha kuko nka jewe ahomba jendi mu gihugu cyo hanze muri ayo wa leta zunze ubumwe za Amerika none ibyo bipimo bya DNA babikoresha kuri gusa nta mafaranga batanga atangwa n'ibitaro agatangwa n'ubucamanza buba bwabitumye ko rero ikindi cya nyuma rero cyari kibazo ku bijyanye n'ibihano byofatirwa kwabo bantu baba barabihakanye muga mu nyuma bakamenyekana ko ari bo bababyaye bahari hakenewe ibihano ruhesha kugira ngo n'abandi baba bafite izo ngeso zihagarare kuko nk'ukwege ku mwana kumupfasoni cyangwa kumwiteme agacapfa wenyine yangara na n'umwana kandi hari hose we yomufashije nagomba numve icyo akora bitegura ko kuri icyo murakoze mugira umutaka mwiza
murakoze cyane ndayizeye nshimira Imana tugarutse gato hari ikibazo cya ndagije Imana nacyo nyine gisa n'iki cya ndayizeye cerekeye gukwiragiza ubu buhinga hagati mu gihugu n'ahandi yabajije ndagije Imana ati niba hari abahinga boba bakwiye kugira ngo ubwo buhinga bukwiragizwe mu gihugu hose muri iki gihe
ikibazo cya ndagije Imana avuga ko by'abahinga bakoresha ubuhinga bwa DNA twebwe mu mashyirahamwe sitwe tubikora sitwe turondera abo bahinga sitwe kumbure tuza kumenya ngo ibitaro byozamo ni ibitanke biriya tuba turi nk'abahanuzi ba leta y'u Burundi turabisaba hanyuma bamaze kubona yuko by'ukuri bikenewe aha iyo turiko turaganira atari dusohoraye amatangazo tuba turiko tugerageza kwerekana neza yuko icyo kintu gikenewe ku neza y'abarundi benshi cyane bamaze kubona yuko bikenewe baca batugera baraba yuko bishoboka rero mu kuraba ko bishoboka naha baraba bati mbega abahinga turabafise bakwiye bashobora gukoresha ubwo buhinga mbega turafise uburyo bukwiye bwo gushobora gushyiraho ubwo buhinga mu bitaro nka bibiri cyangwa bitatu mbega turafise ubushobozi bwo gushobora gutuma ubu buhinga butangwa ku buntu cyangwa tukarihisa amahera make ibyo byose bamaze kubyiga n'iki kibazo cy'abashobora gukoresha ubwo buhinga kiba kirimo batabafise ngaha mu Burundi barundika bakaja kubyiga badasanzwe babimenyereye bakarondera n'abanyamahanga bakaza kubikoresha ko ngaha mu Burundi hari abanyamahanga benshi bafite ibyo bakora mu bisata bitandukanye by'amagara y'abantu kubera ko kumbura ibyo baba ariko barakora atabarundi benshi cyane baba barabyiga ngo babiminuzemo babimenye rero urumva yuko ikariki wazo sika jisi garakini mminwe ya leta yu Burundi kugira ngo irabe yuko abahinga bashobora gukoresha ubwo buhinga bakwiye cyangwa bahari hanyuma ndashimiye cyane ndayizeye kuri iyi intererano atanze yabajije ati mbega hagati mu gihugu ubwo buhinga buzofika byara nagira ndamubwire yuko ubwo rurimi akoresheje ariko natwe turiko turakoresha ahubwo turiko dutabaza tuti nyabuna abagira ingorane nyinshi cyane n'abari hagati mu gihugu gusumba bari mu bisagara bobo kumbure bashobora no kwiyungunganya cyangwa inshuti zigaterera baka rihaya mahera angana hafi muri yo n'amafaranga y'amarundi kugira ngo iteste ibe mugabo hari abanyagihugu banyarucari bamwe bari hariya kure ari nabo bakunda guhohoterwa cyane ari nabo bakunda gushikirwa n'ibi by'ugushurashobwa ku ngubu ari nabo banabikeneye binashobotse bakaronga ubuhinga ku buntu nk'uko yabivuze yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu bya Buraya hafi nka byose ADN cyangwa DNA nk'uko yabivuze mu Cyongereza bisanzwe itangwa ku buntu nibyo natwe turiko turaharanira nibyo turiko turasaba kandi igihe bizaba bifite tuzobigamburuka tubishime cyane hanyuma yabagize ati ndege ibihano bitegekanijwe ku muntu aba yabanje kwihakana umwana hanyuma bikamenyekana yuko ari uwiwe iki ni ikibazo cyiza cyane ikibazo cyiza kubera ko ubu buhinga ni bushasha ngaha mu Burundi kare umuntu ahora yemera umwana we kugushaka kwiwe ariko ubu buhinga burinze bukoreshwa ni ukuvuga ngo bukoreshejwe kubigaba ikigaba rero cyarinze kirahira imbere ya sentare yuko ataho kivunanye n'uwo mwana ataho bigeze bahurira atacu bapfana ubuhinga bukaza kwemeza icyo kigaba ko ari we se w'uwo mwana muri icyo gihe natwe twifatanya na ndayizeye tuca dusaba ubutungane ko buca buhana bugahasa cyane uwo muntu aba yabanje kwihakana umwana kuko aba yamenze aba yihakanye amaraso yiwe ubugira kabiri aba yateranije mu kibano ubugira gatatu ntacabatambariye kubera ko ubundi biroroshe iyo umuntu avuze ati narihenze byarafitse sina camundira nziza byarafitse ndihenda byarafitse ngwa mu ngorane ngwa mutaha ndasabye imbabazi ababanyi muga mu huko gusaba imbabazi akabanza kwemera ibyavuye muri uko kwihenda kw'iyo muri icyo cyaha urumva igihe abanze kurahira uwagambiye akavuga ati ntaho tuzinanye n'uwo mwana si rwanze aba yakomerekeje uwo mwana aba yakomerekeje sosiyete yose aba yamenye atusa dusaba yuko sentare ikimuha ibihano bingana n'ibyo byose n'ibyo byaha bikwegana n'icyo twitwe cyaha cyo kwihakana umwana wiwe bisigura yuko kitaba gisigaye ari icyaha kimwe ahubwo ruba rukurikirana n'ibindi byaha byinshi hejuru kubyara umwana akamwihakana aba yateje umudugararo mu kibano aba yasambuze ingo aba yateje ingorane umwana w'umwigeme w'umunyeshuri agahagarika amashuri yiwe aba yatumye umwana akurana igikomere ku mutima atari gukurana yamwemera hakiri kare
ibyo byoba naho nyine ibihano navyo nyine ngo bisabira kuri abo bigeme canke abo bakenyezi begeka umuntu ku wundi mugabo
cyane rwose rega n'icyo ubutungane buba buzezwe kuko ubutungane hari umuntu ashobora kuza akegeka umwana ku wundi mugabo kumbure kubera ko bavuga ati urabona ibi bihe turimo by'ubukene umuntu akavuga ati byo byose uyu mwana ni namwegeka kuri uyu muntu atako yifashe ntaco nzohatora mugabo ni namwegeka kuri naka yo bahagaze neza ejo tanke yijya yeze umwana azotorana mu bandi bana abe konsere nk'umwana co kimwe n'abandi bana uriya mugabo aba yarabyaye akabigira ari umugambi yatanze we nyene azi yuko atakuri turimo aho muri ico gihe nico gikorwa ca sentare imaze kugira ayo matohoza igasaba ibipimo sentare yaheze gacurubanza ikavuga iti turemeje yuko uwo mwana atacapfa apfana n'uyu mugabo aho muri icyo gihe barafatira ibihano nabo byo bikomeye uwo mukenyezi yagombye kwegeka intebe ishushe uwo mugabo kuko nk'uko nabivuze ku bagabo no ku mukenyezi n'icyo kimwe nawe nyine aba yadurumbanije mu kibano aba yakuye agasambara umuntu aba yamukuye ko iteka giye
urakoze cyane rwose mushinga ntahe urakoze cyane rwose mushinga ntahe nshimira imana kanya katubanye gake ariko wadufashije ibitari bike cyane makuru no munsi turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.